Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe inshuti neza mututeze amatwi. Ndikumwe na Fideni Yongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Imwe mu migambwe n'amashirahamwe mu Burundi ntiyishimiye urutonde rw'abazogira umugwi ujejwe amatora mu makomine y'u Burundi.
Niko nababwiye ko ibirego byanyu mu gusekwa niwasanga bifite ishingiro hari byo uzokorerako ushobore guhindura ibintu bibiriya mugabo n'utatanga bifite ishingiro urashobora kugomiza urutonde uko rumeze.
Uyo ni waserukiye umurwi Zesi mu gisagara cha Bujumbura. U Rwanda rwiteguriye kwakira inama mpuzamakungu yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'umuryango n'igihugu bita Global Gender Summit 2019 izo mu kwezi kuza ku 11. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi aho sentare nkuru y'intara ya Karuzi yaraye ihanishije umunyororo w'imyaka 5 Etienne Ndayizeye atwara umugambwe Senior muri komine Buhiga muri iyo ntara. Etienne Ndayizeye yagirizwa gutanga ibigwanisho atabifitiye uruhusha. Abayoboye indongozi za CNL igira abaye indongozi ya CNL igira ya gatandatu muri Karusi ihanishijwe umunyororo mu manuko bushira urengero mu ntara za Bururi, naho hari izindi indongozi zibiri za CNL zatawe muri yombi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eloge buri kaneza.
Etienne Ndayizeye yaburanishijwe mu ntara y'Icese ikibiriraho kuri uyu wa kane mu ijoro muri sentare nkuru ya Karusi hagati na hagati yashira ubuseruko bw'igihugu. Urubanza rwamaze amasaha arenga ane rukaba rwagiye kurangira bwije cyane nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro. Uwo munyamabanga mugambwe Senere muri komine Buhiga yari yahagaritswe ku munsi wa gatatu mu gitondo imuhiri we ku mutumba wa Shanga hazwi nko kukamahoro. Uwo munsi igipolisi cyagiye kumusaka kihasanga grenade, imyambaro y'igipolisi n'ibikono bibiri by'amasasu kandi byuzuye. Ibyo byafatiwe munsi y'igiti cy'ivoka inyuma y'isakwa ryabaye mu nzu iwe, ariko igipolisi kibura ikintu na kimwe kitemewe kihatora. Umwe mu bari baharagira ati ni nk'aho igipolisi cyari kije gutora ibintu cyabitse. Abapolisi berekeje aho hantu nyene vyari nk'uko umengo bari bahazi. Ikindi nta rume na rukeya rwari ku byafashwe byaraboneka ko ari umuntu yabihateretse mu kanya gato imbere y'uko igipolisi gishika. François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishyirahamwe rihane hagati y'akazi na muntu izere ntiwihebure akaba anavuka aho muri Karusi ari mwavuze cyane ku ifatwa ry'indongozi ya Senere.
Twarumvise bavuga yuko ari igipolisi cyo cyabishizeho ariko sivyo, kandi muri politike ni kimikino ya politike kinwa. Kandi byaragaragaye yuko no muri komine Nyabikere utwara uwo mugambwe muri komine Nyabikere yarafatanywe grenade muhira iwe. Icyo rero mu ishami ry'akazi na muntu izere ntiwihebure twagomba dushikirize no kubwa mbere twagomba tuyamirize iyo ngendo mbi. Iyo umuntu w'umusivili atunze ibigwanisho atabirekuriwe ni bibi cyane. Abafite iyindi ntumbero ya politiki itari nziza yuko uzohavura ahungabanya agateka kazi na muntu n'agateka ka muntu ka mbere n'ubuzima bigaragara ko igamije kuzohungabanya umutekano w'abenegihugu na cyane cyane muri iki gihe twimirije amatora.
Ariko abanywanyi ba Senere n'abahenshi bagiriza abajejwe intwaro ubutungane n'umutekano kutaborohereza. Epimake Mugisha arongoye Senere muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu yabigarutse ko mu minsi iheze hariko hugururwa ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rwa komine.
Itungalirizwa arafungwa bonyine bashatse bakamurekura canke uciwe yamamutwaye ntazisubizwe abami mu gihe tuba tubanzi kuko n'ababanyi umwene wacu ni inshuti nabavyara ariko bobo umenga bafise ikibakingira gikomeye cane tutazi ico arico. Turafise n'indongozi agomba kwita abategetsi turabona neza ko aho duciye hose bagenda baduteka imitego. Tuvuga yuko dukunda guhura n'ingorane cyane cyane zo gukubitwa kushinga amatelefoni kuguma aho duciye hose baduteka imitoki ahandatsi twabonye na kare abaje gufata amasanamu kugira ngo baze kuyatanga mu nzego n'amafaranga y'amamoto twabonye ko bayandi. Hanyuma no mu gatondo hari umutumba hariya kuva tuvuze ko tuzo kugura ingoro ngaha baciye bategura kuza kudutegera mu nzira reka n'ubwo iyo mizori yabo barayitegura vy'ukuri bikwiye ndetse batwagiza mu manama bakoresha ku mitumba no mu bushingiri udukorana n'abakoroni dukorana n'aba
mu biba byose. Ndaruzaniye abafite icyo hanubura muri rusange
twagomba dusabe yuko abanyepolitike ubu bogerageza bagakoresha inzira atari violence amajambo yabo ka amajambo yubaka bagakoresha abene gihugu bari mu migambwe yabo batashaka kubacanishamo batashaka kubajyanisha ndasaba kandi yuko abashejwe intwaro ajejwe umutekano bogerageza kuzabarakurikirana ntihagire umuntu umwe ne gihugu ahonyangirwa amateka yiwe kubera adasangiye umugambwe n'uyu canke nuriya
ndayizeye yujuje igitigiri cy'indongozi zitandatu za senere mu ntara ya Karusi zimaze guhanisha umunyororo muri uyu mwaka akaba arimo aho zabutwara mu ntara Labiri muri bo bagirijwe icaha kimwe nawe cyo gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha muri indwi kandi mu ntara ya Rumonge mu manuka bushira uburengero harafashe ubutwara umugambwe senere muri komine Buyengero kuva ku munsi wa kabiri Celestin Yongabo afungiwe mu gasho ka komisari y'igipolisi mu rwa mukuru w'intara igipolisi cyavuze ko hagaritswe kumva z'amatohoza ariko Bed ntakiruta twara umugambwe ku rwego rw'intara amenyesha ko ayo matohoza atawigeze yerekana icyo afatiye ko bamwe mu banyagihugu baba hafatiwe Yongabo bakeka ko yabazize urugendo bagatorwasa umukuru w'umugambwe senere yagize ngahe Buyengero kwa mungu heze bamwe mu bajejwe intwaro babavuze kuri ikorwa yakoresheje bitari zasabiye uruhusha mugabo utwara umugambwe mu ntara byamirira kure yakemeza ko inzego zose zibijejwe zari zayimenyeshejwe kuri uyu wa kane na Hibururi mu manuko hahagaritswe utwara senere muri komine Rutovu Felix Nduwimana yaciye ajyanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi aho nyine mu Rutovu yoba yagirizwa kuba yaranze kwita umutahe umushyize amanza mu ntara ya Bururi Abashyirahamwe yigenga y'Abarunda mwamwe ayo mu karere na mpuzamakungu harimo Human Rights Watch rihandi rwigenge bwa kiremwa muntu yemeza ko banywanyi umugambwe senere wa gatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bakorerwa ihamwa kandi bari mu bakomeza guhunga igihugu nubwo hari impunzi ziko zatahuka ku bushake bwazo Eloge Urika neza Nairobi juri Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru Urwanda rwiteguye kwakira inama mpuzamakungu yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'umuryango n'igihugu Global Gender Summit 2019 izo amkwezi kuza ku 11 tegurwa ni banki y'isi yose banki ya Afrika ijeje rw'iterambere n'ayandi mabanki akomeye ku isi mu kiganiro n'abamenyesha makuru mushikiranganje ajejwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango yavuze ko abazo kwitaba iyo nama bazorabira hamwe intambwe umugore ageze ko mukoronswa ingurane mu mabanki n'ingorane zirimwo TKV niyo nkuru adufitiye ibindi kuri inkuru
Iyo nama izoba mu kwezi kuza izohuza abantu hafi igihumbi barimo abakuru b'ibihugu abatambukanye babo bafise imijyango y'iterambere abaserukira amabanki akomeye ku isi nk'ibanki y'isi yose ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika no ku isi ikigega cise c'iterambere FMI abikorera utwabo amashami yigenga n'abandi ni ku nshuro ya mbere y'inama mpuzamakungu yitwa Sommet Mondial sur le Genre ibereye muri Afrika igira kane zitatu za mbere zazimaze kubera Buraya no muri Amerika mu kiganiro yahaye abanyamakuru umushikiranganje ajeje uburinganire n'iterambere ry'umuryango yavuze ko Rwanda rwahiswemo kubera ruri mu bihugu bya mbere byitaho iterambere ry'umugore muri Afrika ndetse no ku isi mu byo abazo kwitaba iyo nama bazorabira hamwe harimo kuraba intambwe umugore ageze ko mu kuronswa ingurane mu mabanki n'ingorane zirimo Soline Nyirahabimana avuga ko aha abanyarwandakazi bateye intambwe
ivyo tugezeho iki gihe iyo turimo kuvuga ngo umugore ejo yasabaga uruhushya kugira ngo akingure konti bank account none akaba afite uburenganzira bwo kuyikingurira none akaba afite uburenganzira bwo gukoresha technology akanayikingura yicaye iwe akoresheje telefone tubona urugendo umugore yakoze ari urugendo rwiza akaba afite umutungo mu byerekeranye no kubona uburenganzira ku butaka ubutunezezwa no kuvuga yuko 38% b'abagore batsinguzanyo kugeza muri 2018 nyuma yuko itegeko rimaze gutambuka ribaho uburenganzira ku butaka
Ujeje ugisata c'uburinganire mu banki ya Afrika ijeje iterambere imwe mu mabanki yateguye iyo nama ashimangira ko guhingurane n'umutahe abakenyezi ari imwe mu nzira yo guteza imbere umuryango n'igihugu muri rusange
Number 1 scaling up innovative financing After all, we're the
Madame Vanessa Mungar atubwa mbere kazobara kajyo keza ko guha inguvu amabanki atandukanye kugira ngo yongereze ingurane aho umugore hagwizwe n'uburyo bushasha bworohereza bugatinyura abagore muri ico gisata gutyo biteze imbere ndetse bitume bagira n'ijwi rishika kure baje no mu nzego zifata ingengo bongere bavugira bagenzi babo
The third dimension and not the least is ensuring women's participation and voices
yibutsa ko ibanki aserukira yiteguye gufata mu mugongo imigambi y'iterambere y'abakenyezi. Aha umushikiranganje Soline Nyirahabimana yemeje ko no muri ico gitsata c'inzego zifata ingengo mu gihugu abagore bari ku rugero rw'ibice birenga 60% yamara ntayisha ko akiri imbogamizi ku byerekeye uburinganire bw'umugore n'umugabo.
Ntabwo turageraho tugana ariko turi ku rugendo rwiza. Imyumvire rero haraho ikiri hasi aho abagabo benshi n'abagore ndetse batabyumva kimwe muri uko kujya muri iryo terambere ry'uburinganire, ni naho usanga bigira n'ingaruka rimwe na rimwe ugasanga harazamo n'amakimbirane n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ariko ikirenze kuri ibyo dusabe n'ababyeyi tubifatanyemo nuko aba bana bato turimo kurera abahungu n'abakobwa tubarera tubumvisha yuko bose ari abana kimwe, bashobora gukina imikino imwe, bashobora gukora imirimo imwe, bashobora kubana mu buzima batitaye kuvuga ngo hari usumbye undi, hari uwo mpa agaciro kurusha uwundi.
Muri iyo nama izotangura itariki 25 gushika kuri 26 z'ukwezi kw'11, abazoba bayitabye bazorabira hamwe kandi ingene izo nzitizi zovaho mu Rwanda hamwe no mu bindi bihugu cyane cyane bya Afrika. Abatanga iyo nama bagezwe n'urusobe rw'amabanki n'ibigo by'iterambere ku isi, nk'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere, ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afurika no ku isi, ikigega c'isi c'iterambere FMI n'abandi. Pierre Clavin Inkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika i Washington DC mu Rwanda, Sentare ya Gisirikare yatangwe kumviziza kwiregura kw'abagirizwa gukorana n'umugwi urwanya leta y'u Rwanda wa RNC. Uza imbere y'abandi Major Habibu Mudasiru, umukuru ke mu gisirikare cy'u Rwanda, niwe yatanguriye abandi, yemera ibyaha byose yagirizwa mbere abisabira imbabazi. Asuntakaboyi adufitiye ibindi kuri inguru.
Mwiburanisha ryo kuri wa gatanu urukiko rwahariye umwanya baregwa n'abunganizi babo, Major Mudasiru Habibu wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yisobanuye ku byaha byose aregwa uko ari bine. Yisobanura ku cyaha cyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, Major Mudasiru Habibu yavuze ko iki cyaha cyemera kuko atabasha kugihakana kandi ari imbere yabo yarakuriye muri iyo gisirikare. Ku cyaha cyo kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho, Mudasiru yavuze ko atagikoze kuko atigeze agira ibikorwa akorera ku butaka bw'u Rwanda, ndetse yongeraho ko atigeze agera no ku mupaka w'u Rwanda. Yasobanuye ko naho yabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bikorwa by'urugomo yigeze ahakorera. Ku kirego cyo kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, Mudasiru yiregura, yemeye icyaha cyo gukorana n'ibihugu by'amahanga, ariko avuga ko igihugu cya Uganda kitigeze kumufasha mu byo yakoze byose yiteguraga kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyakora Mudasiru yemeye ko yafashijwe n'abayobozi bakuru bashinzwe umutekano mu Burundi. Uyu mugabo wari usanzwe afite ipeti rya Major mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko abo bayobozi bakuru mu ngabo z'u Burundi aribo bamufashije kugera muri Congo. Icyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi, Mudasiru yavuze ko atari we wawuremye ahubwo yasanze uwo mutwe uriho. Mu kwiregura kwe kandi hagiye humvikana bimwe yemera n'ibindi avuga ko atabikoze, ariko asoza kugira icyo avuga ku birego by'ubushinjacyaha. Yavuze ko byose abyemera kandi akaba bisabiye imbabazi. Umwunganizi we Maitre Paulo Mulisa yabwiye urukiko kw'ibyubushinjacyaha burega Habib Mudasiro ariwe wabibibwiriye ubwe yahereye ko asaba urukiko ko rwazakomeza urubanza mu mizi ibyo gukomeza kuburana kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo bigagarara muri sasobanuriye urukiko ko asanga nta yandi maperereza akenewe n'ubushinjacyaha kuko byose uwo yunganira yabibabwiye mu bandi bari mu itsinda rimwe na Mudasiro benshi bavuze ko bageze mu gihugu cya Congo bari bazi ko bagiye guhabwa imirimo ikomeye kuko batari bazi ko bajyanywe mu gisirikare ubushinjacyaha bwababajije impamvu batagerageje kuva muri icyo gisirikare abaregwa basobanura ko byari bikomeye kuko uwagerageza gutoroka yahitaga yicwa nubwo abaregwa hafi ya bose bemeye ibyaha baregwa ndetse bamwe bakagenda bavuga ko hari ibyo bemera ibindi bakabihakana umugande Suleiman Rugando ari nawe mukuru mu baregwa bose ufite imyaka 56 yahakanye ibyaha byose aregwa avuga ko yagiye muri Congo agiye gushaka akazi ko gutwara ikamyo yavuze ko ku myaka ye atari kujya mu gisirikare kuko atagishobora kurwana uyu ushinjacyaha bwavuze ko Suleiman akwiye kwitonderwa kuko yabaye mu mitwe ya gisirikare inyuranye y'inyeshyamba bityo akaba yarazi icyo akora usibye bare gukora 24 ubushinjacyaha bwanasobanuriye uruhare rw'abandi bantu bakunze kumvikana mu rukiko barimo General Kayumba Nyamwasa ubushinjacyaha bukavuga ko ari we wari uyoboye ibikorwa byose byari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda hanumvikanye kandi Ben Rutabana nk'umwe wagiraga uruhare mu kohereza amafaranga yatungaga aba barwanyi abaregwa bose baraye batarangije kwisobanura urubanza rukazakomeza ku wa mbere w'icyumweru gitaha Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Asumta barundi baba mu mahanga abagenda batahuka batari bake kugira bafashe ibihugu byabibarutse ku munsi wa gatanu tubashikiriza intererano y'abakenyezi n'abigeme mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiye na Dr. Cynthia Nduwayo mwigeme w'imyaka 28 aheruka kuronga urupapuro rw'umusindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya Philippines Dr. Cynthia yiteguriye gutaha mu Burundi mu mezi make kugira aterere muri icyo gisata atangura avuga ku bisata by'ubuhinga bwo kuvura amenyo
kuvura amenyo kitabatita abadantiste umuntu wese atwumva avuga ngo ngo umudantiste yiyumvira gusa kuvangura amenyo ariko si ibyo byonyine dukora ubu igisata cyo kuvura amenyo cyarateye imbere cyane gusa guhungura amenyo turafite ibindi bintu dukora guhungura iryinyo ni procedure ya nyuma dukora iyo tubona ko iryinyo tudashobora kurisova cyangwa kurivura ngo ryongere rimere neza rero ibyo guhungura kera abaganga kera barahungura kubera uburyo butari bwayo batari bamenye neza ku bintu bakira bavura ubu hariho ibishata nka birenga bigera nka bine cyo kutuvura icya mbere biratanguye kuri nze ni vosentre abantu bose bamenyere ibyo imwe byo guhuma iryinyo iyo uje kwivuza tukabona ko iryinyo ryawe infection ikiri ntora dushobora kurivura tukarihoma neza aho infection ziri hejuru itarinjira hagati cyane mu ryinyo itarashika indani cyane aho turarigukomera dukoresheje amamateriyeli yacu nyine artificiel ariko nyine avura ikinyo tukarigukomera iyo procedure yitwa restorative dentistry aho ya ama iyo procedure dukora twavura ikinyo gishi hari igihe usanga umuntu arwaye indwara y'igishi bamusanga bitosa ugasanga abavuye amaraso aho icyo gishata cyitwa periodontal treatment aho ni turakuvura ikinyo gishi tukagufasha kugira izo ngorane zo kwigoza cyangwa kumuka mu kanwa tukabigufashamo n'ikindi gisata kabiri hakaba hariyo n'ikindi gisata cya gatatu twita prostodontics aho ahanini ho tugukorera amenyo artificiyeri tukagenda tukayafabrika mu mawizine hamba abatekinisiye bakayakora tukayaduterera mu kanwa aho ni ukuvuga bamwe usanga tuvuge nk'abantu bashaje batakifisha amenyo mu kanwa turabakorera amenyo artificiyeri tukayabaha
ku batabyumva cyane artificiyeri ni ukuvuga nk'uko babivuze iryinyo ryahinguwe mu ihinguriro rikazanwa rigasa n'iryinyo ryawe bakarishyiramo
yego aho hari igihe usanga biteza aho usanga barataka chile niya wa kimati watu ya chani wa adini malu kawaka amini ya waka
kahungo
wero akabali niki ni bisata chitwa orthodontics kuja kuharibu sangama mifuati simatani kwa sangabizo na neze neza na panti neza mukano nchaki ni bisata ya ni cha orthodontics wa hudu shango nitifuka braces
Braces no kuvuga bya byuma tuhora tubona abantu bafite mu kanwa cyo kwegeranya amenyo neza.
Neza yego nicyo. Cyangwa se akabane video itwa endodontics. Aho yinde yagize infection kuko bishikira imizi cyangwa kubuta imitsi y'iryinyo kuko iryinyo hariyo parti usanga iri connecte n'imitsi rero iyo infection yamaze gushika indwara y'iryinyo yamaze gushika mu ndani aho ni hamwe udufite option bibiri twashaka kuri hongora cyangwa tukabufite uburyo tukabukorera ibintu bitwa kuri tukanazi aho rero endodontics ni root canal tugukorera no kuvuga ko dukwiramo ya mitsi yabaye infekse tugaca dusubizamo imiti ituma iryinyo ritutarihongora kuko guhongora iryinyo burya ni byiza kugumana iryinyo yawe na tuye turabyara ibintu kuko rwose bikenewe kugira iryinyo ryawe tuyigumite mu kanwa rero endodontics ni procedure rero dukoresha kugira iryinyo ryawe ntituriyohongore
Reka rero ku murongo wa telefone ndabwiye ko hariho abandi banywanyi bipfuza kubabaza ibibazo n'ibyumviro turi kumwe na Innocent urakoze kwihangana Innocent haduga ku ijambo
iyinyo iyo ryagize iyo ryagufashe iri kujya bonbenga umuti wajye no kurikurayo
muganga arasiguye ko hariho ubundi buryo bwinshi cyane budasaba kurikurayo
ariko kesho ubwo buryo bundi uba buhaze iyo ukenye urumva ubwo buryo ntunabushikira yaho babugukorera
docteur mu byo wabonye uburyo bwo gukura mu iryinyo nubwo benshi abari cyo baca basaba canke baca babwirwa gukora uburyo bwo kuri homa byo babingana no kuri kuramo
mu bihugu mu Burundi bya nta buryo bwinshi bwadufise kandi birumvikana iyo muganga akubwiye ati turarihongora kubera igihe umuntu adashobora kwihanganira iryo ryinyo kandi ata uburyo umuntu aba afite umuganga akiri gukurira mu birumvikane y'abaganga bafashe iyo desisiyo rero ubwo buryo bundi dufite bwo guhoma amenyo buratsinze cyane kandi biragora gutanga iyo serivisi nawe uri muganga udafite uburyo bwo kubizana aho uri ufashe umuntu rero iyo niyo ngorane usanga abaganga benshi mu Burundi bafite nta buryo kandi n'abanyagihugu nabo nta buryo baba bafite kugira baronke iyo procedure za orthodontics za endodontics kugira ngo tugasitwahomera amenyo ugasanga nshuro ya nyuma niyo guhongara amenyo ibyo ni zimwe mu ngorane abaganga bahura nazo mu Burundi
urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Jean Marie amahoro neza Jean Marie
sanze ibintu bijyanye n'amenyo iyo numva umengo umuti wajyo mu kuri forasa uko biri bari giri kose sende kuri hononeka izo kuri homa numva umengo kabisa n'izo kora sinzi ko kuko nta ndabona abantu baza mvuga mbona ngo ayo mpakarorere
uti kuri homa uti ubuhinga bwo kuri homa wumva kuri wewe atari ikintu gishoboka
oye n'ubumwe n'amisha uko hari igihe benshi bakubwira ngo shiramo essence cyane bakakubwira ngo zino twese tuntu nk'ibinini ariko hari zimwe cyose aho kujya none wumva aho hamwe bari homa zo bari homa je se isi ya bigahera hama rigasaye kafuta
kaka muganga
cyangwa umuswaje ari kuri kurayo
Yakoze cyane Jean Marie yakoze cyane Dr. Cynthia kubijanye nkuko wabivuze ubuhinga ntiwari bwinshi cyane mu gihugu hari abantu nkuko mvise Jean Marie adatahura ukuntu umuntu ushobora gupfa guhoma iryinyo hama ububabare cyanke ukaba muvuye usigura neza kumbure ubwo buhinga bwo guhoma amenyo ingene buba bwifashe n'ibintu abantu bakunze cyane nk'iyo rihongotse cyane nk'iyo rimenetse cyane nk'iyo rigwaye rikabora dusigurire muri make ubwo buhinga bwo kuhoma iginyo.
Hari ingorane, hari nibaza sinumva abantu benshi baragira negligence yo kujya kuraba abaganga b'abadantiste cyangwa kujya kwipimisha kuraba iginyo. Iyo umuntu yamaze kumva ububabare bw'iryinyo ry'umubabazi, ni kuvuga yuko iryo ginyo riba rigeze kuri stage ya nyuma,
ku rugero rwa nyuma
rwo kurivura. Kenshi rero iyo bababara cyane bashyitse, ushobora gusanga iryo ginyo tutanashobora no kurigirira endodontics tukarikuramo. Ariko hari igihe iyo baje imbere tukabona ingorane itarashika kure, turashobora kuyigukorera bikazongera akamara nk'imyaka 10-15. Rero hariyo abantu usanga bafite n'uburyo bwo kujya kumudantiste kwipimisha, ariko ntabyo bakora. Ubu rero kuri abo bantu usanga bafite uburyo kugenda kwipimisha neza, kugira dental check up rimwe mu mwaka cyangwa kabiri ku mwaka, umuganga akakurabira ahari iyo fixe tukayitora hakiri kare tukagukomera iryinyo. Ariko guhoma birafasha cyane, iyo cyane cyane tubonye infection itarashika kure.
Icyagutumye we wiyumvira uti jewe ndatashe mu Burundi ni igiki neza na neza, kuko abantu bari mu mahanga cyane cyane abajene baba bafise ubuzima imbere yabo, bavuga bati nzokorera amafaranga menshi, ndafise diplome yanje, ngira ntangura ubuzima nkore ntere imbere, kuko bavuga bati naja mu Burundi kumbure sinzokorera amafaranga nk'ayo nkorera hanze. Ni igiki cyagutumye we uvuga uti jewe ndahagurutse vuba mu mwezi ari imbere ngira ntahe mu Burundi?
Ikintu cya mbere navuga ko cyatumye ntanu ko nshaka gushyika kuri iyo ngingo yanjye, mbona yuko gufasha igihugu navukiyemo cyangwa kongera kuvukiyemo gutera imbere, kwiteza imbere mu bumenyi naronse byo bakita gusumba, kandi umutima wanjye uragishaka. Ubwa kabiri naho natekereje gutaha mu Burundi kubera iyo ukuri mu mahanga, ukorera mu mahanga, bumva hari ikintu kibuze, urakora bakaguha amatakse, ukorera ikindi gihugu, utera ikindi gihugu imbere, haba iwanyu ukugume ngo hari ikintu kibuze. Rero gutaha nari naronse opportunity zibiri muri Afurika, mu Rwanda no muri Malawi, barampamagaye kujya gukorerayo kuvura neza. Rero icyatumye nshanza kujya mu Burundi, nagiye muri uwo mwaka kugira ndabe kunyura n'uburyo imbere y'uko nza gukorera ibindi bihugu byo muri Afurika, imbere y'uko mfata izo zindi opportunity zari zacu imbere yanjye, nshaka kuraba ko mu Burundi ho bari uburyo nagenda guterera.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi na Makinyarwanda.
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuti mukunda radio Ijwi rya Amerika, makuru n'ibiganiro twacyo bafite muri aka kanya hano bigarukiye. Dushimire engineer Peter Handel yadufashije mu hinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uwabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri micro, ari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Tubashimiye rero mwese, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.